kasani mubumunu
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
mu kiganiro dusangira ijambo cy'umunsi tubiye kuvuga hanini ku masezerano abarundi bateye ko gikumuyarusha mu mwaka 2020 ayo masezerano akarimo uburyo bwo gusabikanya ubutegetsi mu nzego zitandukanye za leta zirimo ibanza muri leta no mu gisirikare bamwe mu barundi barashima akamaro k'ayo masezerano bavuga ko yafashije abarundi kuva mu ndyane za mukono gukumirana zaranze urundi mu gihe kirekire ariko hari nabavuga ko ayo masezerano bamwe bavuga ko hari uburyo bwo gukumirana hi sunzwe ubwoko ari byo bise quota ethnique mu rurimi rw'icyongereza mundwi iheze rero Senayi Burundi yaragarutse ku bitigiri byaserukira ubwoko mu nzego zitandukanye aho twokwibutsa ko hari nko ibice 60% 40% mu nzego zitandukanye na 50% mu nzego zijejwe umutekano mu kiganiro dusangira ijambo cy'umunsi turi kumwe n'abatumire bakurikiranye hafi icyo kibazo kandi bahama bagize icyo bakivuga ko turi kumwe na ambassadeur Isidore Mbayihaga na wenyine yakurikiranye icyo kibazo ikakurikiranye n'inama yabaye mu nama nkenguzamateka y'u Burundi tukaba kandi turi kumwe na Idefonse Rwema yamuka mu nda y'ingoma akaba aba mu Bwongereza muri iki gihe turi kumwe kandi na Eric Sengimana yakurikiranye hafi ibikorwa bya Sena kuri icyo kibazo cha kota ethnique bitigiriza moko mu nzego zitandukanye reka rero dutangure kuri we Eric Nsengimana inyuma yaho inama nkinguzamateka y'u Burundi ihwereje icyo kibazo ico iyo nama yashitse ko niki hendazi ko mwari muri iyo nama
murakoze cyane twe twari muri iyo nama ariko turaje izo twashitseko nubwo ko atanakima twashitseko kuko intumbero y'inama nkenguzamateka twari kubwiza abarundi mu mico itandukanye kugira ngo bamenye isha abarundi biyumvira mu kuri irya ginga y'amajana 2086 ishyiraho amakota mu ntunze mu gihugu no kuvuga mu buto bakaba umutusi bagakurikirana daboro bakabanza bari batuzaniye umuhinga abanza kutubwira ingene byagenze imbere igituma basizeho iyo ntunze hirya article bakayishyira muri constitution baratubwira igituma byagenze kurya yari nyakubahwa perezida Domitien Ndayizeye aravuga ati twe twagarundi twayishyiriyeho ahubwo saitempoze parle médiateur no kuvuga babayibashyizeho ku ngufu ariko bayibasizeho ku ngufu kubera ko byari byabananiye kumvikana bari bagize imisi batonda kugira bashobore kuraba icyo bahuriza ko bose biranka hanyuma cashiraho iyo formule kugira ngo bashobore kubona ingene bashobora kumvikana rero intumbero y'inama nkenguzamateka kwari uko abantu bavuga hanyuma bakaraba ko by'ukuri bigikenewe ko iyo ngingo iguma mu igirizwa shingiro cyangwa ivamo hanyuma benshi mu bashoboye kugira icyo bashikirije ko atagera impamvu nyinshi z'abatanzwe ngasaza kuguma tuzivugana muri kino kiganiro zerekana ko hataragera ko biva kugira
icyo bashingiro ku giti cyanyu mushya na Eric Nsengimana ayo masezerano yarafashije abarundi kuva mu ndyane z'amoko eka no gukumirana
ayo masezerano nubyo yarafashije kubera uko byari bimeze ubwa mbere murazi ko harimwo ubwoko bumwe ubwoko bw'abahutu butari bufise ijambo mu gihugu hanyuma baratora formule y'ingene abana bariya bashobora kugira kuja mu nzego vyoroshe kandi ntihagire ububareze uno munsi nivyo nubwo biterade hari impamvu nyinshi bashikirije zerekana ko bitarahera ivy'ubwoko benshi mu bavuze b'abahutu b'abatutsi bose bashikirije ibyiyumviro kandi barerekana ko by'ukuri ataragera ko biva mu ntunze biva mu mibwirizwa shingiro ariko nta n'umwe adashima no kubwanje ndashima iyo formula bakoresheje kugira ngo bose babe bashobore gushyikirwa mu butegetsi kandi yaratumye habitunze iratuma hashikwa ku bintu bidasanzwe byinshi kubaka igihugu bari hamwe nubwo bose batarabyumva kumwe ngo uno munsi bashobore kubikora mu ibwirizwa shingiro kugira ngo by'ukuri twumve ko turi abarundi ivy'ubwoko dushobore kubirengera kandi icyo twabonye kindi na jewe mbona nuko ivy'ubwoko umwe wese abizana akeneye icyo ashaka ukeneye iki arashobora gukoresha ubwoko kugira ashobore gushikaho ariko muri rusange ugasanga by'ukuri ivy'ubwoko mu Burundi benshi barabirengeye.
Ambassador Isidore Mbayihaga, gukumirana nkuko Eric bivuze abarundi batari bake bavuga ko cyane cyane byava ku zindi mvo atari ubwoko bw'abanyagihugu b'abarundi ibyo niko namwe muyumva
yego icyo turagihuriza ko kuko ubwiye kuraba inkomoko cyane umuzi w'aya masezerano icyo yavuye ko urabona ko mu bisanzwe hari ubwoko bumwe bwari bwaratotejwe ibyo biragaragara twarabibonye hanyuma rero igihe ubwo bwoko buvuye hasi bugahanira agateka kabwo n'uburenganzira bwabo ababatoteje urumva bagiye kubona yuko batagishoboye kubahagarika nabo babona yuko bagize ubwoba bwavuga ati ntitwotwagwa n'abantu twagiriye nabi cyane twatoteje twagwanye bahava baca bazana umugambi wo kutwihora rero urabona yuko baca bavuga ati reho twemere tuwukore nuko twosinya amasezerano yuko ubwoko bwose bwiyumva mw'intwano kuvuga tujye hamwe twese ntihagire umwe agira ubwoba buturutse kuri iki cyangwa kiriya rero baca basinya amasezerano umugabo icyo nagomba kuvuga kimwe ni uko mu bisanzwe ugiye kuraba kuva kiriya gihe amasezerano asinywe ukaraba gushika uno munsi mu by'ukuri turabona yuko ikibazo cy'ubwoko mu Burundi ata murundi ahigiha agaciro kuko abarundi benshi batari bake barabonye yuko atari urwamuri hagati y'amoko mu Burundi ahubwo byari inyungu z'abanyepolitike babonye ikintu cyocanyishamo abantu kugira bishikire ku nyungu zabo ubu rero nagomba kuvuga yuko mu bisanzwe umuntu agiye kubiraba umunyepolitike cyangwa undi muntu wese yoza abwira abarundi by'ubwoko nibaza yuko yo bavomeye mu kiba kuko se benshi uwo muha amatwi
ariko ambasaderi Isidore Mbayihaga baravuga ibitigiri vya 40% 60% ariko hariho n'ubundi bwoko bwa buri mu Burundi ubwa batwa bwo umva muri ico gihe budakumira
wanashaka kuva kiriya gihe bwoko bwa batwa canke bwa basangwa butaka nta kibazo cari bwari buteye mugabo uno munsi urabona yuko kuva kiriya gihe basinye amasezerano abatwa basa nuko bari bibagiwe mugabo koshimira cane cane cyubahiro mukuru w'igihugu dufise General Major Evariste Ndayishimiye niwe mukuru w'igihugu urumva yagezeho leta turabona yuko yibutsa abatwa arabashiramo haba mu nama nshikirangaryo cyangwa mu bindi bibanza ubu nabone nibaza yuko abasangwa butaka muri ko muravuga nabone batidoga cyane ahubwo bariko basaba gusa yuko ngira ngo kongererezwa mugabo nabone baributswe rero nagomba kuvuga yuko mu bisanzwe ikibazo cy'ubwoko mu Burundi no munsi murazi yuko cyari ikibazo gihagaritse umutima barundi kandi cyateza umutekano muke kubera ubwoko bwose bwabundira ubundi cyangwa bukikeka bugenzi bwarwo ariko uno munsi nk'uko mwabibonye naye mwabivuze gatoya mu gihugu cy'u Burundi nuko abantu ngira bamwe babivuga batariho bari bavuze mu tumenga paradiso gatoya kuko amahoro n'umutekano uno munsi birahari kubona amahoro n'umutekano biba bihari ni ukwerekana yuko ni ikimenyetso cyerekana ko zaryane z'amoko atazihari uno munsi nta mututsi yovuga ngo umwanzi fise amugiye iterambere cyane amugiye kubaho ni umuhutu cyangwa umuhutu ngo avuga ati umututsi wuye niba amugiye ibi n'ibi mbere biranahimba washaho ugasanga umuhutu afise umwanzi nyawe avuga ati niba mbangamiye ugasanga ni umuhutu mugenzi we umututsi ugasanga bise umwanzi kuri mugenzi w'umututsi.
Yego, tugarutse kuri ayo masezerano, hariho umushikira na Eric yavuze ko umukuru w'igihugu icyo gihe yavuze ko ari amasezerano babategetse gutera ko igika umuntu agomba ngaruke na nje kuri defense Rugema. Hariho abantu benshi bavuga ko kugira ngo abarundi bumvikane ari uko bagabuye ku bitigiri by'amoko, ari ibintu navyo nyene bidasa neza cyane rwose ivyo mubivuga ku iki mushikira ntahe defense Rugema.
Ego me icuno bivuga ko kimwe bagezanje kumaja ko bashikije. Icuno bivuga ko nuko burya abarundi turakwiye kuraba umuzi w'ingorane watumye haba ubwicanyi hagati ya moko. Ayo moko rero mu bisanzwe murazi neza yuko imbere y'umuzo w'abazungu b'abadagi umwami mwezi Gisabo nta moko yavugwa mu Burundi, haravuga imiryango. Ubwo sinshatse kuvuga yuko imiryango yogaruka igasubira ubwo bwoko, mugabo nta moko y'abarundi ariyo. Kandi no mu nsiguro yabyo ubwoko butandukanye n'abantu badasangiye ururimi, bashobora kuba badasangiye intara, bashobora kuba badasangiye akaranga n'imico, ariko twebwe abarundi dusangiye byose. Iki kintu rero cuko kuva ingoma y'ibwami itembagajwe, birazwi neza yuko hari akagwi byose byama kera bavuga ati umwero uvuye ubukuru ugakwira hose, ariko ubu turabona neza yuko ahubwo umenga ingorane ziva ibukuru zigakwira hose. Nta ngorane zihera mu banyagihugu ziduga, zama ziva mu banyapolitiki muri abanyamigambi, akaba ari zo zitera akaga mu gihugu. Murazi neza yuko intayo nuko ingoma y'ubwami mu gutembagazwa habaye akagwi gatoya k'abahutu n'akagwi gatoya k'abatutsi barwaniye gutwara. Aho niho byahereye mu 65 mu kwezi kw'icumi.
Ivyo n'ibintu bishobora gushitubira gushika canke ako kagwi. Abantu benshi bavuze ivyatumye haba indyane z'amoko kwigungira ko ikabantu bakumira abandi. None muribaza ko aho intambwe abarundi bageze ku uribaza idafase Rugema ko bashobora gusubira inyuma ugasanga basubiye muri izo ndyane.
Ivyo bintu nibaza neza yuko kubera ubwicanyi bwahabaye kuva ico gihe vyatumye abarundi bati abo bahutu n'abatusi batinyana. Umwe akavuga ati intwaro yakoreshejwe nk'ikintu c'ukwihora, nk'ikintu c'ukuvuga ati umwe mu kirundi bavuga ati nyene mbo ihita bifasha ikirindi. Umuntu aba ari ku ntwaro ugasanga nibo bavuga bati intwaro, murazi ko bagiye baritirira intwaro, ati intwaro z'abatutsi, intwaro z'abahutu, intwaro rusange. Rero ntawuzi yuko izokwigira ishoboka. Kubera iki? Kubera haracarwa gutinyana. Uko kwizerana rero kuri mu banyepolitike, uko kwizerana bafatanya n'ugusaba ikunga ry'igihugu no kutarondera kubisikanya ku neza ku ntwaro, ibyo byose byo gutuma bashaka gutwara ku gikenye, ibyo nibyo bituma izo ngorane zitazohera vuba. Kuko abanyagihugu n'ukuri njewe ndababajije, mbega iyo abanyepolitike abo izo ncabwenge bari hejuru bariko baragabura ibibanza bya politike, ico umunyagihugu avyungukamo ni iki? Nta na kimwe. Kandi ikindi naco, murabe neza ayo masezerano y'amahoro ya Arusha igihe yaba, nuko Perezida Domisi yabivuze muri iyo nama akavuga ati ibi bintu n'abahuza babitugobeye ko nabyo twashaka. Aho munyene muca mwumva neza yuko ico kintu kitavye mu Barundi.
Ego me nico
gituma twebe tuvuga tuti n'ukuri iki kintu ni ikintu cerekeye abanyepolitiki gusa, nta banyagihugu babifisemo inyungu, nta banyagihugu babona yuko bashobora kubazanira umutekano canke, kuko yaba ari ibintu biraba abanyagihugu bose. Ibi bintu hari hakwiye no kuba referendum, akaba ari referendum kuko si ikintu gishobora gufatwa n'utugwi tw'abanyepolitike tw'abanyamigambwe ngo bavuge yuko ngo bagabura ibiti vya politike. Abanyagihugu barashaka kubana mu mahoro. Uno munsi hari abarundi ari impunzi hagati mu gihugu cabo imyaka 30 iraheze. Ico kintu mwibaza yuko kiva kuki? Abanyagihugu barashaka kubana mu mahoro, ariko abanyepolitike barabifisemo iyindi nyungu.
Ego, ambassador Isidore Mbayahaga mwavuze bimwe mu byatumye abarundi bacanamwo muri kahise eka umushyanahe defense rugema rwongiyemo ibitari bike yavuze ko nabarundi bagitinyana eka batizerana cyane gose gushika ubu yavuze eka nababandanya gusahura ubutunzi bw'igihugu n'abatashaka kuva ku butegetsi ibyo byose bikaba ari ibintu bishobora guteranya abarundi muri baza mwavuze ko abarundi bamaze gutahera intambwe ikomeye cyane rwose ibyo bibazo byose mubibona gute ibyo bari ibibazo bikihari muri iki gihe cyangwa n'ibibazo nabyo nyine bikorera tori nyinshi
hari ikibazo yarashikije yavuze neza twumvikana ko nawe yavuze ati mu bisanzwe ati abarundi muri rusange bose barifuza kwibanira mu mahoro kandi uko n'ukuri kuko yavuze ati mu bisanzwe ibyo byaba bizanwa n'akagwe k'abanyepolitiki bavuga ati twebwe twaronse kubera iki kibazo nyine cy'ubwoko none cyoramuka kivuyeho twebwe ntituzosubira kuboneka ibyo birashoboka mugabo icyo yavuze kindi kamemeye nari mbona kuko njye ibyo mvuga n'ibyo mbona kandi mba hano ndabiraba mu by'ukuri ikibazo cy'amoko ugiye kubiraba nta kikihari kuko yaba kihari haba hari ihungabana ry'umutekano umutekano nawo uno munsi ni wose mugabo nagomba ngaruke ku ijambo nyine cyubahiro mukuru w'igihugu kuvuga yavuye mu rugendo hirya y'ejo intambara zisigaye uno munsi ni intambara y'ubutungane n'intambara y'ubutunzi nibyo ariko aravuga rero ati hariho abantu bagishaka kwigarurira iby'igihugu bikaba ibyabo nigo rugamba nyine cyubahiro arimo nigo rugamba abarundi basigaje gutsinda icyo kivuyeho umubano hagati y'abantu b'ubundi urashoboka kandi iby'ubwoko bikazimangana kubera ubwoko turiko turabona uno munsi bushobora kubangamira abarundi mu gihe batabwitonze ko neza n'ubwoko bwitwa inda ubwo rero ni uwo mugambi urabona ko nyine cyo mukuru w'igihugu na leta yiwe bavuga bati tugomba guhaguruka byanga byakunda ako kamwe kagwanya uko abarundi babana mu mahoro uko abarundi bafungura neza ubutunzi bakaba busabikanya tugakureho nibyo yavuze rugema ako kagwiro kariho kuko n'umukuru w'igihugu yabivuze ati hariho akagwe katagomba yuko ubutungane buba mu gihugu katagomba yuko ubutunzi busabika mu iterambere ry'abarundi ribe ryose n'ako kagwiro kariho karagomba kutukora mugabo nabivuze kandi bihagararaho nkabishimikira ko ikintu cyerekeye amoko kuvuga ngo ubw'ikinikarata yo kuvuga ngo ujya ninaka ndi mu bwoko udasangiye ntitumukunda tumubwire gute ibyo byaratumye icyo avuze kindi ni iyo politiki yavuze ati abanyamigambwe barashobora kubwira abantu yuko boguma muri bya bihe bya kera kubera bazi yuko bashobora kubikamisha mu minsi ibiri imbere mu maisha yaze politiki baba harumbi mugabo anaganda ku munyeshuri ko Frederic n'ukuri nta kamaro yuko umuntu yovuga ibintu atabona cyangwa ngo abicurike mu Burundi ugiye kubiraba uno munsi ujye ugatembera mu gihugu ukaraba ahantu hose ingene hameze nta muntu n'umwe ukubwira ngo mu Burundi twumvise ikibazo cy'ubwoko cyangwa ngo umuntu ariko aravuga ubwoko kanaka ubundi bwo gutumva ubaranywa igisigaye kimwe gusa n'uko ubutungane nk'uko nyinshi babivuze n'ukuri ubutungane ni ikintu nacyo gishobora guhungabanya umutekano cyangwa umuntu akitwaza akavuga ati bancira urubanza rubikomera rwaciwe n'udasangiye ubwoko abantu bakamwosha ariko cyangwa ubutunzi bakavuga ati bandaka mugabo nk'uko yabivuze neza umushingantahe Rugema yavuze ati n'akagwi
gatoyi
kaba kagomba guhungabanya mugabo imiliyoni cumi na zingahe z'abarundi ugiye kuraba hafi nka zose ugiye kubabaza iby'amoko nta bikihari
Eric Segimana hari abatari bake bavuga ko kubona abarundi baruhiye kumvikana ari uko bagabuye ibibanza mu nzego zitandukanye hisunzwe amoko ari ubundi buryo bwo gukumirana ari ubundi buryo bwo gushyira ikumirana ry'amoko imbere aho mwebwe muhavuga ko
icyo tuvuga ngaho nibaza ko atari ibyo kubera ayo moko nyine niyagize Uburundi twabyemera ngo byasize abazungu cyangwa iki hanyuma umugambwe wari ku butegetsi prona urabyinstitutionaliza urabyemeza hanyuma urabishyira mu ngiro urirukana abo badahuje ubwoko nta yindi forumire n'imwe yari gukunda kugira ngo babagarukane atari kwemera ko
ubwoko bundi bwatawe bwemegwa bukaja muri ntunze bukaja muri leta bakerekana ingene buzoja muri leta kuko nabo wari kubabaza abo bayiprona babikora akababaza ati uburero ati ubwoko bwose ni sawa nimugene bazobashyira mu nzego atategeko ryanditse rivuga ko bazobashyira mu nzego ntibari kubashyira kubera ko n'abundi bari baze kubashyiramo bababona kandi bahari kandi baciye ubwenge kandi babana bari mu kibano kandi basangira basangira inzoga cyangwa bakabahari ubwenge rero nta yindi formule ni kwari kubakubwira cyangwa kugira iki nta kindi kintu cyari gikenewe atari uko abicanditse cyemera ko bategerezwa kujyamo byanga byahunda iki cyerekana ko atari kuyenda tubona ko abaganwa batagiyemo none munsi batavugwa kandi ubwo bwoko bw'abaganwa busanzwe buhari mu gihugu ko urumva ko kera twatwagwa n'abami n'abaganwa n'abaki banyuma ngoma baciye bapfira rimwe umunsi babahindura bakaba ba repubulike ntibagiyemo mugabo mu nama twarimwo baciye bavuga ngo iyo hageze ko bafata ingingo ujyanye n'umugwi cyangwa uriya abaganwa barafise baca bahengamira nico gituma batabasize mu ntuze batabasize
ndibaza ko icyo kibazo mushikirije umushikana wa defense Rwema afise icyo akivuga ko
ego me arakoze kuvuga ibyo baganwa ariko rero jewe imbere yuko ngira icyo nshikirije kuri ibyo nagira mbanze ndababwire yuko ibintu by'ivangura ry'amoko tudabura amoko atabaho jewe n'ukuri ndabyiyamiriza cyane niturondere ingene twubaka Uburundi n'Abarundi uje kuri ibi by'amoko rero egume imbere y'uko ingoma y'ubwami itembagazwa ni ibyo ukuri harabugwa amoko ane harabugwa abatusi abahutu abatwa n'abaganwa mbega none cyerekana yuko atanu ubwoko buhari mu Burundi mbega ubwoko burafutwa ngo nuko intwaro zihimbutse ibyo birashoboka oya ikindi naco iyo muvuze muti mushinga na Erike muvuze muti nta ngorane zihari z'uko ayo moko yo bandanya akoreshwa mbega ko tuzi ko mu ibizwa shingiro ari 60 z'abahutu na 40 z'abatutsi mukaba muzi 60 guteranya 40 n'ijana ku ijana aho nyine mukabumva yuko hariho ikumirana kubera iki hariho abarundi atari abahutu kandi atari abatutsi iyo ni ikumirana rikomeye rero sinshigikiye ko amakota y'igihugu yohava kubera uzindi wari kumirana ahubwo ujya kumirana nta kindi rigamije atari uko intwaro mu nzego z'igihugu mu nzego zikomeye z'igihugu mu n'amashinga amateka muri leta mu basirikare n'ibindi urumva hashikwa ubwoko imbere aho gushikwa imbere ubushobozi ubuntu umuntu baramugenzura bakabona ko ikintu gishoboye ibyo bintu nibyo biriko birasubira inyuma uko bisigenda niko twitandukanye uno munsi abana tuzobigisha kumenya ko ari abaganwa ko ari abatutsi ko ari abahutu bakurire muri ibyo bintu rero n'ukuri jewe n'ukuri ndasabye yuko abarundi twokubita agatima mungu ibi bintu ukabikuraho hakiri kare kuko nta kindi bigamije atari
uguta
Burundi mu manga
ego mereka ambassador Mbayihaga nagira mugire icyo muze kuri icyo cyimbo gishikirijwe na defense Rwema hari uburyo bwotuma abarundi babandanya kumvikana babandanya ubumwe badakumirana ariko hatise badashize cyane cyane imbere ubwoko cyane badashize hari ikintu umuntu acokorwa nkuko bavuga nta nyambo ibura gahunzi ayo masezerano ashobora kuba atari ijana ku ijana meza ku barundi bose
bo murakoze cyane jewe ndamushigikiye kuri ibyashikirije mu by'ukuri ubwiye kubiraba Burundi bisanga atabwoko yabivuze neza kuko abarundi ubwiye kuraba basanga iyi mvugo basanga iyi mico basanga ibyo bakunda nicyo kintu cyatugabuye kigatuma haba ubwoba hagati y'aba n'abariya kuko bavugwa ni kintu ikwiye kurandurwa kuko mu bisanzwe amasezerano nubwo bayashyizeho ntiyaba aya masezerano y'intapfa bavuga tubizoguma gutyoye ko ari ukubwira ngo Burundi bubanze busubire bwiyubake umurundi asubire yumve ko ari umurundi ntagume yibona muri ya shusho y'ubwoko kanaka kuko kugushamirana na koje bugumaho mugabo no munsi mwabaye muti cyo kugwa niki niki warashaka kiriho kirakogwa nuko ubiye kuraba y'ivyintwaro gusa kuko n'ubutungane hari gihe basanga bwafashije mu gutuma abantu bumva kumenga intwaro si yabo ugasanga umenga bararenganijwe nubwo yoba bamuciye urugororotse akabona ko bebarucire kubera ubwoko mugura abona ko ikintu cyo kiraho no munsi abantu bose nabivuze abantu bariko barondera ikintu cyotuma Uburundi bugira umugambi gw'iterambere n'ubutungane ukabitsinda nyakuba Frederic nyakubare yuko aba bantu bose bumva bavuga bati nibibemo ntibiragira kuvamo niki ubwoba burumvika no kuvuga ati jewe kuva mbaho ayo masezerano abayeho nta kindi kintu ndabona nokora cyotuma bangomba ngo bampe akazi ahacanye hari abanzeza amabanga ya umuntu hagenda gusa yerekana ubwoko bwiwe agasubira abandi kubuvuga cyangwa kubuvuga akavuga ati ninavuze urwamo navuga yuko ibiye bitagaragaza kandi nkabivuga ndumudaka bazomakaza mugabo uno munsi gikenewe nuko akazi cyane ibikorwa by'iterambere byo kugwa hakajya imbere ababishoboye hakajya imbere ababyumva hamba hagashyirwa imbere ikintu cyitwa Burundi na cyane cyane ko umubwirwa yavuze ati kuri urugamba rw'iterambere nta kintu na kimwe cyo kuvuga ngo cyo kwikumira cyangwa ngo gituma abantu batandukana aha twese tugomba kumenya ko n'umugambwe ari umwe tugomba kubamo umugambwe witwa igihugu abantu nk'uko Mushyara Rugema yabivutse ni ukuri barakwiye kumva kwiyumvamo kuba Umurundi gusumba kuba Umututsi cyangwa Umuhutu icyo nticyashoboraga abantu bakabyumva bagahurira ku bikorwa bagakunda Umurundi bakabukorera abantu bamaze kugira ubuzima bwiza nta mubazo bakiza kubabwira ngo ubwoko n'ubu burakomeye kubera bose baza babayeho neza
ego me kuneza
agomba kuvuga yuko abantu nibakura amaboko mu mpuzu na mwajya twaronse umukuru watuje imbere avuga ati ibyo bindi byatuma duta umwanya bireke umwe wese abyuka aje kubikogwa
mu
Burundi buzoba buteye imbere injyane ziba zihetse
mugusozera ambassadeur izombaye haga nashaka nkuko mpavanda bisaba abandi mugire ico akamute abarundi kugira ngo babandanye basimbataza amahoro eka umutekano ubumwe gutsimbatare ikintu mwose abarundi niki amasegonda 30 ntorenza
ikintu abarundi twosaba nuko abarundi bokwemera ukuri amukuri kukavugwa ukuri kumaze gutsindika inyoma ukuri bakakubakira ko hama igihugu kikaba igihugu gitandukanye nicyo twabonye kikirimo imigwi canke ukugabangana ubutegetsi hafatiwe mwamoko kuko icyo ndiko ndavuga nuko abarundi bakwiye gushyira imbere ubwoko bwabo bwitwa Uburundi kuko Umurundi atandukanye no kuvuga ngo jende umuhutu ndumututsi ndavuga yuko rero icyo twosaba nuko batosamazwa n'abantu bakigarukana inyigisho zo kuvuga ngo dufatire ku bwoko bwa tuteze imbere isha
tu idefense rugema namwe akamwotera abarundi mu ntumbero ko basaba gutsimbataza ubumwe amahoro n'umutekano
no basaba nuko abarundi tumaze imyaka myinshi turi mu ngorane z'urutavana ko abarundi nibaza yuko twokwita gatima mpembero tukaraba icigwa twakuye muri izo ngorane tukaraba yuko ubwo bwicanyi uko kwicana uko kwangazanya uko uhohotera ubuzima bw'abandi yuko atanyungu na ntoya hari Umurundi abikuramo icyo nsabye Abarundi rero nuko twokurikiza irage ry'umugani wa Rudolfo Rwagasore
namwe mushya ntahe Eric Sengimana mu kanya gatoya cyane rwose mugire akamu muti y'Abarundi mu ntumbero yo kubasaba gutsimbataza ubumwe amahoro n'umutekano
akamunotera Abarundi nuko twese twoja hamwe mu budasa bwacu tukubaka igihugu cyacu muri ubwo budasa bwacu tugashobora kubushyira ibyiyumviro hamwe by'iterambere igihugu cyacu gushyikizokorokorora
Mushe na Eric Nsengimana ndagushimiye cyane rwose ku kanya warabonse kugira ngo uganire ni radio Ijwi rya Amerika kuri iki kibazo nkoramutima ambasaderi Isidore Mbayihaga namwe ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire kuri ibi bibazo bikomeye idefense Rugema ndagushimiye cyane nawe ku kanya watoye kugira ngo mushikirize ibyiyumviro bihambaye kuri iki kibazo nkoramutima mwakoze mwese turashimiye abanywanyi bose radio Ijwi rya Amerika bakurikiranye ikiganiro dusangira ijambo mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye. Nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi, mbabwira nti barisanga ku Ijwi rya Amerika. Namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose, abatwumviye kuri radio zisanzwe, abatwumviye kuri internete, namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa, nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi rya Amerika, kandi murakarama.